Mugitondo cyo kuri uyu wa kabiri igipolisi cyazindutse gishira mu ngiro iyo ngingo y'umukuru w'igisagara cya Bujumbura nta pikipiki nimwe atari ifisi parati ndanga pikipiki ya leta yari yemerewe kurengana ibiraro bihuza amazone y'umanuko uburaruko no mu gisagara hagati aho ipikipiki zitacemerewe kuja no mu bibanza bimwe bimwe amapikipiki yogerezwamo n'amapikipiki arara igipolisi cyazindutse kiyafata bamwe mu bagendesha amapikipiki bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga kwiyongingo aragahotoro
kubisanzwe kazi kacu karahagaze ababosi bushaka dukura ku kazi je mbona ari birebire hubwo ubu umuntu atunze umuryango ku munsi cyangwa ibazo cye nk'ibihumbi nk'indwi ibitoro iki ugacusanga mu bosi ntoro nk'icumuha urumva mu bosi ni ngorane umuryango ushobora kurara inzara kubera wabuze icyo uronka kandi umuntu yashobora guca amahera akaronka nka bitanu bya rasiyo ku ruhande kandi agatanga veresima y'ibihumbi icumi ariko ubu veresima y'ino si uyu munsi ntishobora kuboneka kubera dukorera mu ikomini imwe ntidushobora kwambuka ikiraro je mbona umenga ni nk'utwomora mu gisagara
twebwe tubona yuko ari agahohotera kuko bajya bagira bataraje amagerenade abamotari bafite izindi nyungu ziri inyuma z'abanyepolitike gusa twe abamotari vrema kare tuzaturamira nk'abahanga kabukebuke vrema tugafashanya nyine n'abo bantu tuzatubapakira turaba ariko ari ikintu baba bafite inyuma bitwaje nk'ayo magerenade baza konona igihugu
ibivugwa n'abashoferi b'amapikipiki birunganirwa na Pascal Kwizera arongoye ishyirahamwe rya bene amapikipiki
twabyakiranye akababaro agahombo ni kenshi agahombo ubwambe kari kuri twebwe bene byuma kuko amapikipiki abenshi muri twebwe tuyagura tubanje gusama deni mu mabanki n'amahere yahora atangwa ku munsi turazi neza ko adasubira gutangwa imoto yahora itangwa amafaranga ibihumbi icumi turazi neza ko ibihumbi icumi idasubira kongera kuboneka
eka n'abasanzwe biyunguruza bakoresheje amapikipiki bemeza ko agahombo ari kose uwo mugabo akorera kure y'urugo rwiwe afise abana batatu uyu munsi ntiyagiye ku mirimo kubera ko uburwa hashika
uwo munsi sinakoze haba yakajagari kenshi kandi twabuze ingene twogenda kutuzi ubu ndi muhira nabuze moto sinza ahandi ahantu nogenda mu kuvuga ndonge urazi bisi twebwe aho tukorera ni kure kandi ibisi hariyo umwanya wiwe ifata mpaka yuzure niho mu mugenda kandi twe tuba twihuta ku kazi n'ahantu harehare tugenda rero numubabaro kuri twebwe abanyagihugu
ntushobora gufata itagisi mbega
itagisi uburyo twebwe tukura uburyo hehe ko ikisagara cyo cyabaye ndanse ego na mahera vraiment tufite yo gufata in taxi
iruhande y'abagendesha amapikipiki aca amafaranga n'abayagendera ko hari n'abagendesha amapikipiki mu buzi bwabo bwa misi yose nabo nyene bavuga ko iyo ngingo yabakoze ko uyu yasubiriye inyuma mu nzira igihe yaratonze ku kazi kubera abapolisi bamwankiye gushika hagati mu gisagara
twosaba rero ko bo bisigura neza ku buryo uri karagendesha ipikipiki yaba ukorera societe cyangwa ubikorera utwiwe kugira ngo mu byo akora bya misi yose abandanye akora akazi kiwe atakigoranye kuko uwikaranyonga imoto ari umwe nta kuntu yotera grenade cyangwa ikindi kintu asanzwe uwikaranyonga moto kenshi bakunda kuvuga yuko izo moto zibikora ziba ziriko abantu babiri nukuvuga uwikaranyonga n'uwundi abahetswe bo bisigura neza rero kugira ngo mu mirimo yacu ya misi yose tubandanye dukora twebwe tudasanzwe tunyonga ayo mapikipiki aca amafaranga iyo babitubujije imirimo yacu iraheza ntigende neza muri icyo gihahomba twebwe hagahomba n'igihugu kuko mu byo dukora ibikorwa biteza imbere igihugu biteza imbere imiryango yacu nabo baba batubujije ko mu gihe igihugu atacyo caronse ku ruhande rwabo nabo nyine babahombye
imbere yuko iyo ngingo ifatwa leta yari yasavye bene amapikipiki kuyasiga irangi bivanye n'ikomine nyen'ipikipiki abamo icyo gihe hari mu kwezi kw'icumi umwaka uheze umukuru w'ishyirahamwe rya bene amapikipiki arafite icyo asaba bagenzi we
banywanyi bacu bitabe iyo ngingo ya leta yo gusiga amapikipiki dusiga ayo mapikipiki kugira ngo amapikipiki yacu biboneke yuko yitandukanije n'amapikipiki ariko akora ubwo bubisha bwo gutera amagrenade ariko tugasaba yuko n'abamotare kugira ngo amahoro n'umutekano bitsimbatare mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose nabonye ko bakwiye kubijisho yabonye uwo muntu agomba guhungabanya amahoro n'umutekano akoresheje ipikipiki ko bamwereka inzego zigeje umutekano neza leta ibone yuko turiko turitandukanya n'inkozi z'ikibi
mu gisagara cya Bujumbura hari amapikipiki acishwa amafaranga taxi moto ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu nk'uko ibitigiri vyakozwe n'ishirahamwe ry'abagendesha amapikipiki amotabu rivyerekana ipikipiki imwe ahiraye ku munsi haba ku mastation canke mu bindi bibanza iriha amafaranga amajana atanu nayo aboza amapikipiki imwe bakayogereza igihumbi c'amarundi. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.